omurungi nawanje omurungi nawanje nawanje omurungi arangi kamshanga chinyoga hamjera Chamutumba akandiba Nyamurunja matonjaga kamwishura Yatambura isha na nebeze Risha liyarukundo Nimurunji Wena kumureje mazima na wanje Na wanje Na wanje Atura tumbura kumbia matamwine Ashika shemerera aishe nyongori wenyabu Oria wanje Nimureje mutware mishogenye na muzo mkatara baguziva kanyiwe dija Minye wawe Minagoru barita jira chanjiro No wana wabantkanda tuwazajiwe baby Kankutole Kena kumureje mazima no wanje